ఇది న్యూస్వీక్ అమెరికా. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura muri radio yanyu, tubongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fideniyo Ngabo ateramiza ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Hejo kuwa gatanu habaye ibirori byo kwita izina abana b'inguge ninini bita goriye mu rurimi rw'Igifaransa 2023. Ivyo birori vyabereye mu karere ka Musanze mu buraruko bw'u Rwanda. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eric Bagiribusa.
Turi mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyanya cyahariwe umuhango wo kwita izina abana b'ingagi. Ni umuhango ngarukamwaka mu Rwanda. Ni umuhango ubaye ku nshuro ya 14 witabiriwe n'imbaga baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga. Abanyarwanda n'abanyamahanga bose hamwe uko ari 23 bahawe umwanya buri umwe akita izina umwana w'ingagi kandi agasobanura impamvu yahisemo iryo zina. Madame Judith Kakuze atwaza imizigo bamukerarugendo.
Nishimiye umwana w'ingagi ngiye kwita izina ukomoka mu muryango witwa Amahoro. Yavutse tariki ya 4 Nyakanga 2017. Nahisemo kumwita Indakemwa, bisobanura ngo kwicisha bugufi mu muryango wacu wa Kinyarwanda.
Mu bantu bakomeye bagaragaye muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi twavugamo nk'umunyapolitiki bwana Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria, Madame Grace Machel wari umugore wa nyakwigendera Nelson Mandela muri Afurika y'Epfo. Hagaragayemo abahoze ari abakinnyi b'ikipe ya Arsenal mu Bwongereza, abahanzi n'abandi. Uyu ni umunsi abikorera i Musanze bafata nk'udasanzwe nk'uko tubibwirwa n'uyu munyabugeni n'ubukorikori.
Tubona abakiriya benshi, umubare uriyongera kubatugurira kuko abaza gusura parike y'ibirunga no kureba uwo munsi uko ukurwa mu Rwanda bibashimisha.
Kubera ibiciro bishya byashyizweho n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gusura ingagi kuva mu mwaka ushize, uyu munsi wo kwita izina usanze hari bamwe bavuga ko abakerarugendo bagabanutse kandi ko byagize ingaruka ku bikorwa byabo.
Ariko ni ukuvuga ngo umubare cyangwa se kandite y'ibyo twacuruzaga hari article tutagicuruza kubera ko nyine icyiciro cyo gusura ingagi cyiyongereye. Biragaragara ko umubare utari mwinshi cyane. Twebwe mu bukorikori bwacu ntabwo bakiri 100%, ahubwo bamaze kuba 80%.
Icyakora kuri bwana Fulgence Mpawe n'Imana, umuyobozi wa La Parume Hotel mu mujyi wa Musanze, we akavuga ko ibiciro bishya byo gusura ingagi bitigeze bigira icyo bibahungabanyaho.
Numva nta kibazo twebwe turagirana gito kuko reservation twa dufite nta nimwe yigeze bahindura. Sose twazibonye ko zaheze kugeza kuri isaha.
Ku munsi wo kwita izina abana b'ingagi, abo mwashyiraga bariyongera bigenda bite?
Bariyongera cyane cyane nk'ubu nagira ngo utangarize ko nk'uyu munsi nta cyumba na kimwe dufite.
Hari abayobozi b'amahoteli mu mujyi wa Musanze batubwiye ko basanga ibiciro bishya byo gusura ingagi hari kinini byabahungabanyijeho nyuma y'umwaka bitangiye kubahirizwa. Nubwo birinze kugira byinshi bavugira kuri radio mu cyo bita kwanga kwiteranya, baravuga ko ibiciro bishya bisa n'ibyakumiriye aho ubushobozi buciriritse. Ariko nanone abo bise abaherwe ngo bakomeje gusura ingagi, baravuga ko bisa n'ibyahaye ingufu amahoteli ari hafi y'ibirunga kurutayo mu mujyi rwagati. Aba batashatse kumvikana baravuga ko uko bakoranye inama n'ubutegetsi batabura kubugaragariza izi mpungenge. Mu mwaka ushize nibwo igiciro cyo gusura ingagi cyakubwe inshuro ebyiri maze kijya ku madorari 1,500 kuri buri muntu. Leta ivuga ko yongereye ibiciro igamije kubungabunga birushijeho pariki y'ibirunga. Icyakora leta ntiyemera cyangwa ngo ihakane ku kivugwa ko abakerarugendo bagabanutse. Bwana Prosper Wingeri ni umuyobozi wa pariki y'ibirunga.
Ntabwo navuga ngo hari ikintu cyahindutse kigaragara, ariko ibintu by'ibiciro duhama tugenda turi gukurikirana ko abashyitsi babyakira. Cyo nabonye cyo nuko abakerarugendo baba bashaka kumenya ngo mwongeje kubera iki.
Kwita izina mu Rwanda ubwabyo biri mu muco, ariko nanone bigeze ku ngagi byinjira mu ndorerwamo y'ubucuruzi hagambiriwe kureshya abanyamahanga, kandi ni ingingo ishimishije ku gihugu n'abagituye. Madame Kakuze wari mu bisi b'amazina.
Ndishimye cyane kubw'amahirwe twagize tukabona ingagi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari nayo peteroli dufite twebwe nk'abanyarwanda.
Benshi mu baturiye ingagi cyane ba rubanda rugufi biragoye kubona uwigeza zisura kubera ikibazo cy'amikoro. Uyu wo mu murenge wa Shingiro Musanze ngo azibona zatorotse pariki.
Ingagi zasohoka zikaza kota akazuba. None tukazibonera aho ngaho. Ngenda Kenya kubugo ntabona amafaranga yo kufata ngo nje kuzisura.
Uyu wo mu karere ka Burera nawe wari mu gikorwa cyo kwita izina akavuga ko ahora na matsiko yo kubona ingagi.
Aho byanje bakera kubera ko nta mafaranga nabona yo kuza kuzisura. Nubu nuko baduhaye imodoka zo kuzana ngo tugere hano. Cyanje imishe gutumatuza iyo batatubwira ko harimo amadoka garatuzana ntabwo narindaza.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buratangaza ko buri mwaka ibikorwa by'ubukerarugendo byinjiza abarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari, kandi intego ni ugukuba kabiri uwo musaruro. Buravuga ko kubera imenyekanisha bikorwa rikomeje kugaragara bizatuma amahanga arushaho kumenya u Rwanda bikongera abakerarugendo. Akabagira ubusajwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umuvugizi w'urunani Senared Onesime Nduwimana avuga ko abagize ugo runani bari bamaze iminsi babonana n'intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi i Brussels mu Bubiligi. Bakaba barangije ibyo biganiro ejo ku munsi wa gatanu. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Onesime Nduwimana atangura avuga ku byo basavye abahuza.
Ni by'ukuri twari tumaze iminsi tuganira n'intumwa z'umufasha w'umuhuza ku kibazo cy'amatata hanze u Burundi n'abarundi muri kino gihe. Bari cabagenza ahanini ko ari kuraba twebwe dusanzwe tutavuga rumwe na leta yari gushungura, tukaba kandi twarahunze igihugu turi mu mahanga kugira ngo bamenye neza ko tuzokwitaba ivyo biganiro hamwe bo bituma ko kandi twumvikane batubaze ivyo tubona vyoshimikirwa ko kugira ngo ivyo biganiro bibe, kuko ahanini bo tubona ico bifuza ari uko amatora y'umwaka w'2020 yoba turimwo. Kuri ibibazo byose rero twikababwiye ko atakinda kindi gishobora kutubuza kuja mu biganiro birondera amahoro igihugu cy'u Burundi n'abakibamo. Kivyo biganiro naho bituma sejo twebwe twubijamo, kandi ko nayo matora ibisabwa byose kugira ngo habe amatora mu gihugu, amatora meza, amatora yemewe hakurikijwe akarangamutima k'amasezerano yateguye ku mwaka w'2020 ya Arusha, nayo nyine atacu tuza kuyajamo naho batorindira mu mwaka w'2020 cyangwa akaba nyuma yaho. Ibikenewe ni uko ibyo bisabwa byose byaba byabonetse.
Ibyo bisabwa ni ibihe?
Kugira amatora abe meza mu gihugu kimaze iminsi mu ntureka nk'iyo turimo muri kino gihe, harakeneye umutekano w'abitoza n'umutekano w'ababatora. Ni ukuvuga ko ata muntu washobora guturubikwa ngo udatoye naka cyangwa ngo utore jewe ngo uzombona. Birakenewe yuko abafunga ibizimbiro byabo bya politiki buzuye amapirize y'igihugu cy'u Burundi, ayo mapirizo yugururwa maze abo bafunzwe bose nabo bakajya muri uwo mugambi bakitabiye.
N'abakoze ibyaha bose bagafungurwa?
Hariho abakoze ibyaha, ubutungane burahari kuca imanza z'abakoze ibyaha. Mugabo nk'umuntu yagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu, uwo nta cyaha yakoze, ni umufungwa wa politiki, yazize ibyiyumviro byiwe.
Mu majambo make rero, mwemereye abahuza ko mu gihe butuma ko ibyo biganiro hagati muri uku kwezi cyangwa mu mpera z'uku kwezi Senarede izo vyitaba, turazi ko ibiganiro biheruka inshuro ya nyuma Senarede itari yavyitavye. Kukizera mu gatanze?
Akukizera kwa gatanze, turanababwira yuko ntihagezwe kuza ivyitwazo ngo batuma ko ngo abo ubutegetsi bw'Ibujumbura ntidushaka gusa ngo hari abagerezwa ivyaha. Tuzi yuko no mu biganiro byaherutse bihuza Abarundi n'uburongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi yaraciriwe ububanza bwo gupfa kandi bitamubujije kwitabira ibyo biganiro akumvirizwa nk'abandi Barundi bose.
Ibiganiro bizotumwa ko muri uku kwezi bivuga ko bishobora kuba irya nyuma. Murashaka kwizeza Abarundi ko ivyo biganiro ku ruhande rwanyu muzojamwo mufite umutima wo gutora inyishu Abarundi bakeneye muri iki gihe?
Twebwe tuzogenda dufise umutima wo gutora inyishu, kuko inyishu y'ikibazo cy'u Burundi iroroshe cyane. Habayeho nyangwa ry'amategeko, ntitwumvikana tuba dushoboye kumvikana ingene icyabitumye cyo toki cyatumye zintore kacuvanwa mu nzira no kuvuga amateka gasubiza agenga uburundi akambikwa umutamana tugaca twumvikana ingene twoshobora kukemura ibibazo bimwe bimwe bihari kugira ngo abarundi basere kubana mu mahoro twe nta kibazo na kimwe turabyiteguriye kandi kuvuga ngo ni bya nyuma cyangwa ibya mbere cyo kwitwebwe tubona bizo bari bya mbere kubeza bari ari byo biganiro tubona ko koko byishwe biganiro kandi dutumiwemo kandi na leta yatumiwe mu kitaba ni leta yaza nako tukaba kitwe bya mbere bitwe bya kabiri ikikuru sico
Onezime Nduwimana umuvugizi urunani senarede murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye kwijwi rya Amerika
tubibutse ko mu ndwi zibiri ziheze izo ntumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi zabonanye n'abanyepolitike bari mu gihugu turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nchuti bakunze
Ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya nibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'u Buyapani yakira abana 880
Uyu ni Geoffrey Ngiru Unsanga Kayonde atwara ishamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda aho yari kwerekana amashure aheruka kubakwa mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ingenangana iyo nkuru uco kimwe niyerekeye onivuga ko ifite urutonde rw'abagirizwa ibyaha bikomeye mu Burundi turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze umurwi wawe nujeje gukora amatohoza ku vyaha vyo vyarakoze mu Burundi kuva muri 2015 uvuga ko uza waragize urutonde rw'abakekwa kuba barakoze ivyaha vyagahomera bunwa no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo uyo murwi waraye usohoye abahugize bavuze ko biteguriye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajishinga n'ico kibazo ejo tukimara kuronka ico cegeranyo navuganye nagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hamson ari mu bagize uwo murwi atangura ambwira bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo cabo
Les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire
Ibi muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengera butungane uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa gufata ku nguvu abapfasoni n'ukwa ku burenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro hari ivyahindutse ariko tugeranije no mwaka uheze mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi mu mashamba no mu binogo rusange kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ku bwicanyi ndengera butungane bwaheze
tous ces changements
izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ataciza kirimwo none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza
birababaje ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye ariko ko gutekana kurasiguritse Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo washingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego dans votre rapport
mushegeranyo cyanyu mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itumye ibintu byunyuka mwoduha karorero ka zimwe muri izo mvugo
pouvez donner des exemples à l'appui
il y a toutes sortes d'exemples et c'est pas uniquement le président qui est
impliqué utrone twinshi kandi si perezida gusa twadonye ku rutoke hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwigamye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko z'imirwi imwe imwe harimo abatutsi imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo ca politique atari c'ubwoko yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari Vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura.
Mais tu viens comme tu es de Muhabga, amahigo yokuishikira, kurubuga ngo mwirabiruko ibintu byifashe. Ku bwanyu biroroshye ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo. Amakuru mwayeronse mu
voir ces informations.
Aller au Burundi mais c'est l'état qui nous a empêché.
Twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biruko ntacho vyatubujije mu gutororokanya makuru yizewe. Ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa. Gutegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri sinase ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi ariko abaziroswa ni abataba bajanywe no kuraba uko iby'agateka kazi na muntu byifashe akarorero nkamenyesha makuru mpuzamakungu nta musha bakironswa abaziroswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka izo yishakiye gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye
amareta nayo muraheza mukagira ico muyibajije mumaze gutororokanya ayo makuru niba biba nk'iyi raporo bayivuga ku
iki
tumaze
kugerageza kenshi haba mu mwaka uheze canke uno mwaka tubicishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke Bujumbura hari aho bashima kutatwishura canke bakabihakana birababaje kuko tuba dukeneye kumenya ico leta yibaza ariko ntiyigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu
igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu
bizova hanini ku gihugu twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntaco turi buhindure twibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko byifashe mu Burundi igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko byohinduka Nuko rero tumaze kumva Madame Françoise Hamson ari mu murwi wa ONUJEJE gukora amatohoza ku vyaha vyoba vyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 atubwiye yuko leta taca yashimye kubabwira kuri ico cegeranyo twahisemo kwibariza leta y'u Burundi duceye kumushikira nganje arabiza agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amwishura yuko ico cegeranyo atagaciro na gatonya leta igiha kubwa Martin Ivyabandi imvugo zabo bahinga zigera zihinduka.
Iyo raporo ubwa mbere ndi dutangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo ikumariye n'urukurikirane rero rw'ibyumviro byari birimo cyane cyane bikuboneka yuko bagenda baragira icyo bita mu Gifaransa Romigero ufite amacumbi twabonyemo ibirimo ibyo birateye umukuru w'igihugu cyacu iyo umukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose n'intara zose tuzajya muri kahise k'igihugu cyacu kumushyira mu kwigisha rero amacakubiri urwango ni n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu baba barihaye ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwazangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cya kazi na muntu bikaba biboneka rero bijya bijya birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'ivutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke
iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kuwa toteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambo cyangwa ivyimvo vya politike ivyo vyo mubivuga kwiki
ngundi kije rero hari abantu nabo tukavuga ngo nabahinga agenda gategura rakoro yo agenda rudiriza gusa yigeza makuvuga yuko ibyo bitugire byaduze kubwita bwabandanije rimwe na rimwe ari je kibaza kimbonya mukuri bibitsa bikije tanga rakoro mwene ko turabye kusiba naye amasaha cyo turavugana ndiko ndikuru mu rwa mahoro kandi tubaye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abeme gihugu aho ariko baratamba bagataje ibintu bikorwa bindi bagiturango cyo gihugu kiro cyo ikoko bisera bere amukuri bibagendamo nabene gihugu nabandi n'ibindi yego cyane tuvuga yuko aca kazira gundu kare ko arahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ko arafatwa ku bibi navuze yuko uri tuvuga yuko twese turi paradiso hariho utuna tugera turaba mugabo n'icyo bishira ku general kanaka n'umushira nganzi kanaka avuga cyane ko kuba umukuru w'igihugu
n'uravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonoseye batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo niki
muri kino gihe ibyaho gatakazi na muntu n'ibisiye binakoresha kugira basigira amareta irakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mukuhunga abanyara cy'akazi na muntu hanyuma ikabandanya kirungika y'inteko bino byatakuwa amazi hanyuma acyaba bagabo n'abo bakenyezi mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abantu bati ni kimwe ni byananiranye 2015 ashaka gukoreshwa biciye mu byabateye akazi na muntu kugira bishikwe ko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa cyangwa akazi na muntu ntibutireke tubirabe kuko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bikekezo byagiye birafatwa amaraporo nk'ayo yabaye igihabi 2022 igihabi 2008 93 ibyo twabibonye mbega ubu ari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu bashikiranganje bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisa kimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusura umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe na raporo agiyoshika
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe agateka akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze nawe
amakuru avugwa makambi ubu naho duhereye mu gihugu cy'u Rwanda hirwa gatatu ushikiranganje rujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza bwaraye buhaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama amashure n'ibibuga byo gukiniramwo ivyo byose byubatswe mu buryo bwa kijambere n'amashyamwe mpuzamakungu nka RCR na UNICEF mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yari yagiye gukurikirana ivyo bikorwa
Abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana
abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211 ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880 bivuze ko hasigaye 4331 bakigira muri za shitingi za plastic. Icyifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi.
Naho abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi, abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura. Yamara barafise n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza.
Ibaza biratugora nyine, turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane.
Twebwe no kuvuga agahembo turonka duhembo tuntu dukeya dukenyene dutafashe majana tatu mu gitondo na majana tatu kumugoroba na mahera makenye. Ubwo nyene twasaba ko ahubwo hari cyo mwodufasha kuko ibikorwa dukora birarenze. Turakora gusa tunezeka ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu.
Iriwane y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hame n'ahandi ho gukinira. Zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyobyabwenge.
Abana bahora biyerereza, abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi, abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba. Ariko ubu ko baronse aho bazaza barakinira, turumva ko ari nyinshi kuri twebwe.
Userukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe.
Ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose. Mu bana dufise ntibihagije, ariko turashima kubyo turiko turaronka. Kumbure n'ibindi bizoze. Nubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nkuko byabereye muri mahama ya kabiri na mahama ya mbere bose bakatugira gucyo na mahama ya gatatu mbega ahantu hose.
Umushikiranganje ajeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda. Mufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi. Yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho.
Abana babo babona ahantu bisanzurira, bakabona aho bidagadurira, bakabona aho barererwa neza, bagatangira nabo kwitabwaho nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irere ry'abana guhera ku myaka ibiri kugera kuri itandatu. Bityo rero no mu mpunzi tuhashyiriyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza, kuko nabo n'abana b'isi n'abantu n'ikiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri. Kugeza ubu murabona hari aho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato, ibyumba bigera ku munani, ariko hari naho kwidagadurira, hari imikino itandukanye, bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda. Mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mwumvise ko ifitiye proje yo gukomeza kubaka, ntabwo bihagarariye ahangaha.
Ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 158,000. Igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato. Pierre Claver Niyonkuru, imahama kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, na wewe urakenuye kiri mu gisata c'impunzi nyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo itanguye igikorwa co kujana mu makambi ya Murongwe. Impunzi z'abarundi zari zimaze amezi 8 imikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajepfo. Izi mpunzi zisaba ko ishami rya ONU ribitaho RCR ryoshira abana babo ku ishure ndetse bakanavuzwa neza. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo, aho abavuze bagarutse ku buzima bubi babayemo.
Turashimye yuko dusitse ngaha bayi ahantu hagugaranye. Turanezewe yuko dusitse ahantu twotemberera twokorera umugambi, gusa ntibaraduha ibintu nyene bishobora kudufasha.
Ubuzima nicaze ngaha niteza yuko ivyo ingorane nahuye nazo mu Kavimvira yuko ngaha tutosubira guhura nazo. Ica mbere nosaba yuko abana banje bo kwiga. Ca kabiri nkasaba yuko noronka aho nicara nkaronka ahomba, ibindi bikazira ko buke buke abana bakaronka ico baza barafungura.
Ubuzima twari twayemo mu Kavimvira n'ubuzima butari bworoshe cyane, ubuzima bwari buzima bubi. Kugira ngo turonke kidufasha ahanini twayikorera garantiya, tukaca mu mabuye, tukora umucanga, bwari ubuzima butoroshe. Ariko ubuzima twiteze ngaha ntibatwara ubuzima butoza busa n'ubwo twarimo. Ca mbere twipfuza ko tworonka aho twoba. Ca kabiri tukipfuza ko abana bacu bokwiga. Ca gatatu tukipfuza ko tworonka ikidufasha kugira ngo tubeho neza, tugire amagara meza. Ica kane ndetse tukaronka naho twokwivuriza. tukavuga dufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.
Ubuzima niteze ngaha ntabwo mbona kubera nashitse nziga ko nzoshika nduhuka none nsanze hari ikibazo cy'amazi.
Duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ntuti bakunze mariko muracumviriza tubakengurukire bivuye ku mutima twongera tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyanyu no mu banyu. Jani Nahazwe, Ingenieur Najran, hamwe na Innocent Kimenyi, twari dufatikanije muri kino kiganiro iwanyu mu ntara tubatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri Isanga, muzakurikira saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha imwe naco n'igice tuce tubashikiriza amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mubandanye no kuja ku mbuga zacu zitandukanye, yaba wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke VOA radio yacu aho ni kuri Facebook. Mugire umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.
Inshuti mwese mubandanya kudutega amatwi mu kanya gatoyi cyane. Igihe c'isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu.